ugo rutonde rukijahabona rwari kwimpunzi zirenga 300 zifuza gutahuka zivuye mu ikambi ya Mahama irimo abarenga 60,000 inyuma y'indwi imwe ugo rutonde ruramaze kwiyongera ruriko abarundi barenga 600 n'ikibazo giteye impari n'uruhagarara muri iyo kambi hagati y'abashaka gutaha n'abataraziyumvamo nkuko amakuru ava yabivuga abakabiri bagiriza abambere ko bahemutse abandi nabo batina uburenganzira bwacu gutaha bamwe muri abo bemeza ko ubu umutekano wabo ubangamiwe ijwi ry'Amerika rimaze guhamagarwa n'abarenga 10 bavuga ko badatekaniwe umwe muri bo yarakubiswe n'abantu bataramenyekana mu ijoro Serubutse yatunga Imana n'umwe muri batanu biyemeje guhimiriza abandi gutaha
amamenase arateye ubwoba cyane kuko yakubakwa mu nyamakuru ngo badutere ibyatsi ngo twese twakoze ubwo rwandiko ngo kuko ikintu cya twakoze ngo kikabaho nkaba umutekano wacu ntabwo umeze neza cyane sinavuga ngo urameze neza kuko abatugenda ko ntibobura n'ayo mamenase n'ako gatotezo turi ko turakorerwa kandi tukaba tubona n'abantu
basaba ko umutekano wabo wo kubahirizwa bagezaho basaba nuko bakungururizwa ahandi gusa bemeza ko batarota bisubira ko ku ngingo bafashe
twebwe ntiduhesha ibintu twakoze nibifite twafashe twebwe duhagaze bwuma kugira ngo n'imiburiburi dusubizwe uburenganzira kuko uburenganzira bwo kwitwa umurundi turacyabufise ariko icyo bukoresha ntacyo butumariye rero uyu munsi turashaka ko dusubira mu gihugu tukongera tukitwa abarundi by'ukuri tukitwa impunzi ntidushobora guhesha naho umuntu yovuga ngo yokwica u Rwanda twararushimiye kuko u Rwanda twaraduhaye umutekano twaraduhaye ibyo dufungura bafatanije na HCR
abo bifuza gutahuka barandikiye ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda basaba gukingirwa ntitwashoboye kuronka ubuseruka ibiro bya ambasade ariko umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamiye yaremeje ko amakenga y'abashaka gukingirwa bayabonye ubuserukizi bw'impunzi i Mahama buremeza ko icyuka atari cyiza bugasaba abafise ubwoba kwitura inzego zibishinzwe z'umutekano HCR n'abaserukiye ubushikiranganji bujejwe impunzi muri iyo kambi gutyo bashikiriza ingene babangamiwe maze bakingirwe icyo bikoze hari n'abandi bavuga ko bashezwe kuri urwo rutonde batagishijwe inama
mujewe nkibona nkindi ku rutonde rw'abasabye ngo guhunguka nagize ubwoba ndakingurwa nawe ati ibintu uko nigeze ndabisaba ko jewe nibyo nahunze bigihari mu gihugu ubwo twaguye mu kantu
twarababaye cyane tubonye uwitwa Minani Ezekieli agira nimero ya 78 ari ku urwo rutonde rw'abantu basaba guhunguka kandi amaze imyaka apfuye ndetse abantu bose barabizi yafuwe mu iteka mu itongo ry'abapfuye ryo ngaha mu nkambi ya Mahama
Serubutse yatunga Imana amenyesha ko n'iryo ari iterabwoba rikorerwa abiyandikishije
mu babanyi babajya abantu harimo abantu bagenda babatera ubwoba bababwira yuko ngo batazongera kuronka imfashanyo yo muri HCR imfashanyo z'ibifungurwa n'ibindi turonka mu makambi nicyo kiri mu byo nk'ibi by'amamenase mw'izi ntamba mwese uko duhura nazo
muri Tanzania hoho impunzi z'abarundi zisemerera ko ziriko zitahukanwa ku nguvu urwaruka ruserukira impunzi ziri mu makambi ari muri Tanzania mu Rwanda no mu Buganda bandikiye urwandiko perezida w'Ubuganda Yoweri Museveni nk'umuhuza mukuru mu matafi yatumye bahunga kugira ngo abatabarize Bivuzimana Gentil Plaisir ni umwe mu banditse urwo rwandiko
twamwandikiye tumwereka kandi twiyamiriza amabi ariko akorerwa bene wacu bari mu gihugu cya Tanzania twamubwiye ivyerekeye inyuruzwa rya bamwe bamwe mu bahungiye mu gihugu cya Tanzania gufungirwa ubusa itotezwa iterabwoba no gusamburikwa ko rigirwa na leta ya Tanzania ibyo byose bakabigira kugira babatahane ku gahato twaciye tubwira ko tumwereka ko ikibazo catumye impunzi zitazikomoka igihugu cy'amavukiro kitarahera twamusabye ko yofasha guhagarika iryo totezwa ariko rigirirwa impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania tukaca tumusaba kandi ko yobandanya ibiganiro hagati y'abarundi ari naho hazovugirwa itahuka ry'abarundi atagahato
icyo bikoze ishami mpuzamakungu gita impunzi muri Tanzania yoyo lirahakana ko atawe itahukana ku nguvu. Edward Ogora umuvugizi wa ASER muri Tanzania mu butumwa bwanditse yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ko ASER rishigikiye abatahuka ku gushaka kwabo kandi kwabo rizobandanya kubaherekeza gushika mu gihugu c'amavukiro. Ibitigiri bitangwa na ASER byerekana ko impunzi z'Abarundi zisigaye mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ari hafi 300,390. Pierre Clavenyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.